iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nongeye kubasuhuza nshuti zacu mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi muri kumwe. Akanama kigenga gashinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo katangiye kuri uyu wa kane gahunda yo kwandika abazitabira amatora yo mu mwaka w'2024.
Kwandika abazatora byatangiye hano muri Nord Kivu, nubwo twese tutabyumvikanaho kimwe na Kinshasa.
Uyu ni Depite Jean Bosco Sebishimbo wa Kivu ya Ruguru, akaba na ministre w'umutekano muri iyo ntara. Leta y'u Burundi irahakana amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iburira Abanyamerika kudakorera ingendo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu kubera umutekano muke. Muri Uganda, abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nawe ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bya misile byinshi mu bice bitandukanye byo muri Ukraine, ariko rero Ukraine ivuga yuko yabihanuye byinshi muri bo. Aya makuru rero mube muri hafi ni mukanya. Muri Uganda, abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta guhagurukira ikibazo cy'iyicarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Eric Mwesigwa yatangaje ko abajejwe umutekano bamuborije igufa ibirego umuvugizi w'igisirikare yateye ivyatsi mu itangazo ryavuze ko Mwesigwa atari mu minwe y'inzego zijejwe umutekano. Iryo tangazo ryashavuje bamwe mubabonye ko ikimenyetso cyo kudahana mu gihe ibirego byo gukubagura abanyagihugu bibandanya kugaragazwa muri Uganda. Eric Mwesigwa ashigikiye Bobi Wine, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yaratangaje mu ntango zindwi ko ibintu biturira byashizwe ku mubiri wiwe bica bituma agira ibikomere bibiri mu gikaraza ciwe. Ibirego vyiwe vy'uko yakubaguwe byaremejwe na Bobi Wine ku rubuga Twitter. Bobi Wine yamenyesheje ko abajejwe umutekano bafashe bunyamaswa Mwesigwa bashaka kumenya imigambi yiwe, bavuga ko ari ugutembagaza leta. Ibirego vy'uko abajejwe umutekano bafata bunyamaswa abanyagihugu muri Uganda si ibintu bishasha. Uno munsi kuwa kane, Abanyauganda bibutse urupfu rw'umusenyeri mukuru w'idini ry'aba Anglican Janani Luwun, yavugira abanyagihugu bakubagurwa yagandaguwe inyuma y'uko abajejwe umutekano bamuboreje igufa mu mwaka w'1977. Hari ku gihe cy'intwaro y'umutegetsi yatwazaga hotoro w'icyo gihe Idi Amin Dada. Bobi Wine yatangaje ko benshi mu bamushigikiye bakubaguwe igihe batabwa mu mvuto inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu muri Uganda mu mwaka w'2021.
Muri Afrika y'Epfo, President Cyril Ramaphosa akomeye ku cyemezo cyo kugena ministri ushinzwe ikibazo cy'amashanyarazi. Arashaka rero igisubizo ku bibazo by'amashanyarazi acikagurika hato na hato. Fidel Niyongabo akomeza.
Isosiyete y'igihugu ijejwe umuyagankuba Eskom ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umuyagankuba ugumucika mu gihugu mu vyageramiye bikomeye iterambere ry'ubutunzi. Vyatumye President Ramaphosa mu ndwi iheze atangaza amategeko yo mu bihe bigoye, yongera amenyesha ko azogena umushikiranganji ajejwe umuyagankuba. Bamwe mu bashingamateka batangaje ko ingingo ya President Ramaphosa izotuma ibintu biteba kurangurwa kurushiriza mu gihe isosiyete ya leta itanga umuyagankuba Eskom igengwa n'umushikiranganji ajejwe amashirahamwe ya leta. Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu nawe ajejwe gutuma umuyagankuba wiyongera mu gihugu. President Ramaphosa yabwiye inama nshingamateka ko hari abavuze ko igenwa ry'umushikiranganji ajejwe umuyagankuba bizotuma haba uguhiganwa hagati y'abashikiranganji batandukanye bajejwe ikibazo cy'amasoko ntanganguvu muri Afrika y'Epfo. Ramaphosa yatangaje ko uko atariko ibintu bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze aya makuru muri Ukraine. Ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bya misile mu bice bitandukanye by'icyo gihugu, umuntu umwe yapfuye. Fidel Niyongabo nanone.
abategetsi ba Ukraine batangaje ko ibigwanisho byo kwivuna umwansi bakoresheje vyakoreye imisiri 16 kuri 36 zarashwe n'Uburusiya ibitero vy'uno munsi kwa kane bibaye mu gihigu cha Norvege cemere Ukraine ifashanyo yo mu kiringo c'imyaka 5 igera ku miliyaridi 7 y'amadolari. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingingo ya Norvege ituma ico gihugu hamwe n'igihugu ciwe bikomera kurushiriza kandi ku Burusiya utazoshobora gusambura ubumwe bwabo bose bashira imbere ubwigenge. Abategetsi ba Ukraine baragabishije ko Burusiya bushobora gukora ibitero bishasha ku gihugu cabo mu gihe cyo kwibuka umwaka urangiye Burusiya butanguye gukora ibitero muri Ukraine kiriko kiregereza. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje mu ijambo yashikirije abanyagihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu kugihugu ciwe kizotesha imigambi y'Uburusiya y'ivyo bitero bishasha. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Ukraine ariyo ishobora kwitanga Uburusiya mu gukora ibitero bishasha ku nteko z'ico gihugu. Austin yavuze ko hari amahigwe menshi ko Ukraine izokwerekana ubudasa bukomeye ku rugamba mu gufata iya mbere mu bitero bishasha.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abadushakira kuri internet mudusangiye kuri wa3@akadomo radio yacu voa@akadomo.com. Mushobora kandi no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresse yazo ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Uburundi bufite ikibazo gikomeye cy'ibura rya essence mu gihugu hose, ibi byatumye ibiciro by'ingendo byikuba kabiri. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera Nairobi muri Kenya, Eloge Wilikaneza.
Haraheze ndwi hibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara zose zigize Uburundi, nk'uko amasoko atandukanye yaganiriye n'ijwi rya Amerika yabituganiriye. Amastasiyo nka yose arumye, niko amasoko yacu amenyesha. Ayitwa kwa fise gikeya nayo mukanya ko kubita urugohe kiba giheze bitewe nuko abakirondera ari benshi rwose. Umugabo ati nakamaramaza kubona kumurwa mukuru wa politike atani marimwe riharangwa rya essence.
Nakamaramaza turi muri capitale politike kuko nkubonaje mu vyakazi ngijya nahagaritse ndamaza amasaha 3 nani isaha sindabona naho ndi bukure nima matasyo yose haragaragara none turi bubeho gute.
Aba bashoferi nabo bemeza ko batagishobora kugaburira imiryango yabo.
Turi n'ingorane cyabaye ndase ukugira turonke n'ico dukora usanga bigoye ubunamagendo twayibutse niyo wumva gashya tugiye kubaho gute. Numva ko ari ingorane cyane jewe ntaroza gatoroke umuryango ntuje niyumva abwo umunsi wose tuzaba dusangura no kwiba
ibintu by'igitoro ahubwo n'ibintu biyabeye cyane ahubwo je sinzi n'ababigejwe icyo mbona bo dufasha kuko none ibyo bintu biguma bibura umwanya bibura buri mwanya buri mwanya je nta nibyo mbona ahubwo none umenga n'ukunanirwa abana nani wahubwo zima biwanje nkirikiza burayifise none wumva natonze nkabura igitoro ntaca ndarubo simbona no kongera imbere kwanza nabivuga jewe kuko ndinze ntonda nziko ngiye ku kazi ntaca mbura ico nkora no mujyango cura rwose.
Mu ntara ya Bubanza mu burengero ingenzi ziridoga ku biciro byo kwinyunguruza zacitse umurengera. Umucuruza w'ifungurwa avuga ko n'ibindi bintu byankenerwa byose byaduze.
Natwe turangura biratugora rero igitoro kibuze iyo ugiye kurangura n'ahandi ushusanga ibiciro byaduze usanga natwe twadugije kuko kugura ku igitoro ego cyariho n'abatugurira kuko natwe ntitwohomba kuko deplace mu kibandende.
Umushoferi wa bisi ni wa moto yubanza nabo ubakazi karahagaze.
Akazi kacu kahagaze kukubera essence basha beshi kweri bashobora guparika imoto kubwisha ashaka caka bagaheze kweri umba ushusanga ubuze naye akajompo ushobora kuko tuko turavyumva tumba ko mu gihugu cose gitoki habo cabuze hose.
N'umuntu araki bitoke mu buraruko bushye burengero baba bunguruza abantu n'ibintu baba bakiriya bose bararira.
Kumva ngamo rugomba tujya mu kibitoke ku muntu umwe atanga amafaranga 2000 ku moto 2000 bwije naho bacabaduza kuri demire sengsa habitoro bihari.
Jewe mfisi noti 1000 none ngo umuntu ashika mu kibitoke gute nicabigenda gute cyandarimo abana nabo bubamaze kwihebura kubera iki kubera iryo ti
akazi karapfuye akazi karapfuye turabura igitoro ariko ubirebye uko ukibura kose ikinini ni kubera ibiturire byo mu gihe gucanje urebye ntushobora kwirugufata nk'inuzenye nk'ishyiramo nka interpeterori uyu yihagariki ariyo iforunisa igitoro mu gihugu ubwo nyanga igitoro kizoboneka ntikiboneka ngenda ibujumura urebe imodo kuko nduzitonze ku mastation zimwe zimaze imitsi ibiri imitsi itatu none akumva arakazi kwiyunguruza byabaye ndanse
aha
yifashe gute kumva se no kujya ikijya uriye ni ku bwanyagasani ni ku bwohoraho nayo kuvuganya ati ni ku bwakazi urashobora kumara ni imitsi itari utariye none imodo kimaze nk'imitsi ibiri imitsi itatu kuri station ariho urara nabana no mugore batazi urara wumva bafungura gute
kuri magendo esanse gurwa hagati y'8 n'10,000 z'amafaranga y'amarundi igiciro kizwi na leta n'3,250 ariko bamwe ntibashobora no kuyihagurira
cyese no uja kuri magendo batari bumpe fakture kuko barayikrasa mu byakazi
umwaka uheze president ayishimiye yafashe ingingo yo guburenganzira ishira hamwe hajide zori tanga amazi n'umuyaga nkuba kugira ngo rishobore kurangura ibitoro yagirije abagwiza tunga bikorera gukora amanyanga kugira bungu kumurengera iyo shira hamwe bisanzwe bigora cyane gutunganiriza abakiriya mu byamazi n'umuyaga nkuba rivuga ko atakibazo cy'ibitoro kihari Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa hajide zo uko niko yavyiganiye bagenzi bacu bo kuri radio na televiziyo igihugu
kige nta kibazo cy'ibitoro dufise guko kuri Dar es Salaam turafise ibitoro tari bike bwa kwera kugira bishike ino biza n'ibya imodoka rero muri tariki 8 kuduga harabaye probleme muri systeme y'i Dar es Salaam amazi pesa ari ku makamyo ntiyakora ama bacafata ingingo yuko abanza kubihagarika byose ikano zari mu nzira zose barazihagarika niho natangura kubaza nti pataka mizu zirinjira nibiki abo dukora naba Tanzania cyabambira ngo baraza gukurikirana nawe nyene rero ajya makamyo baza barakontra cha hose kugira ibashire kuba bya bitoro iyo rero ngo ayo maji pesa ariko arakora ibemera ko zibandanye bacha bazihagarika niyo ngorane yabaye rero ntango ari kuba ko ari izibitoro zihari naho gakone kabe gatonya technique
mu mwaka w'2022 amezi yose hibonekeje ubukene bwa esanse n'amazutu mu Burundi ariko mu mpera z'umwaka ikibazo cy'amazutu cyatorewe umuti umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kwa 12 yari yijeje abarundi n'aba mu gihugu ciwe ko ingorane z'ibitoro muri uyu mwaka w'2023 zizoba indoto ibishobora kugorana cyane mbere eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika tukiri mu Burundi leta irahakana amakuru yatangajwe ejo na leta zunze ubumwe za Amerika iburira abanyamerika kudakora ingendo mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi kubera umutekano muke ministri w'umutekano w'u Burundi yahumurije abarundi ababwira ko umutekano ari wose mu gihugu ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda
Leta y'u Burundi yatangaje ko amahoro n'umutekano byifashe neza mu gihugu cyose kandi ko atampungenge ko ashobora kuba ibitero by'abagizi banabi zihari ivyo u Burundi bubivuze inyuma ya buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bubuririye abanyamerika ko bokwigengesera ndetse bakirinda kuja mu bibanza bimwe bimwe kubera amakuru ubwo buserukizi bufise ku mutekano ushobora guhungabana umwanya uwari wo wose umushikiranganje w'intora ya gati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse yavuze ko ashatse gutanga umuco inyuma y'ivyo Amerika yacikirije muri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika n'uburi kiri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo buserukizi riburira abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga ko bokwirinda gutembera mu ijoro kuja mu bibanza bimwe bimwe nk'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu ntara za Cibitoke bubanza na Muramvya ndetse nahegereye ishamba cimeza rya Kibira umushikiranganje Martin Interetse yavuze ko ubwo buserukizi butarashikiriza ayo makenga leta y'u Burundi ku mugaragaro arahumuriza ko ibyo bice by'igihugu atamakenga biteye
itangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganje nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp amambasade arafise kumwe na korana na leta ariko ikintu kibateye amakenga barandika ico bita note verbal kugeza uno munsi you not very fine how ndabona ntangorane nimwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye nacane cyane ko nabe ne gihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano yariko ndabwira ko nta misi iheze abashikiranganje bose baciye mu ntara zose zo ntara zose rujya rukuru ku rwavuze nta nimwe abashikiranganje bataciye wo kwivuna abansi ubutungane w'intora hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganje bose barahaciye abene gihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batubwiye imigwi yabicanyi yari yigiza akagarama Ruganda yose yarasambuwe guhera yatanguye gukora ku mwaka w'2016
u Burundi busigura ko abashikiriza ayo makenga bafite umugambi wo gucafuza igihugu
iyo gushaka gucinega bene gihugu abene gihugu ntibahendwe nibaje kukivi bakore ko bavyo kuteza imbere nibavuga ngo umutekano ngo mbuhungabane ngo masoro akomba vuge ngo grenade zikomba ivyo nunabonye kuri WhatsApp twe tuzi ko ari inyoma n'urukurukuru rushaka gucinega abagendera Burundi ntimugaruke cyangwa nguramuna kuri ko tuhungura abarundi benshi bari barahutse bahugu rushaka kujya guhungura abantu tubazana mu gihugu tutari sire ko ari gihugu citunganije neza kujya n'amahoro n'umutekano.
Amerika yoyo yavuniye akagohe abayo baba mu Burundi kubugize bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika ari ubwicanyi kunyuruza abantu kwiba imodoka ibitero by'ibisatsu ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika iti n'imipaka irashobora kugagwa atawubimenyeshejwe imbere y'igihe. Bamwe mu bahinga mu byerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko Burundi butari bukwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean-Claude Senzinkayo atwarisha mu MIRPD ndigwanya ukwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Tugasaba ko leta y'u Burundi ibicishije kubashinzwe umutekano haba mu gisirikare mu gipolisi eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ibyo bibanza byavuzwe harimo no kurondera makuru afadika yotuma by'ukuri umutekano udahungabana ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka ahubwo ko boyakorera ko mu bihugu bitandukanye byabi byo muri aka karere cyangwa mu bindi bihugu aho leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziratanga amakuru ko abantu bokwiyubara ko umutekano wabo ushobora kuhungabana twagiye turabibona ko by'ukuri ahenshi umutekano warahungabanye ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu.
Ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu bwemeye ko inzego z'umutekano zigiye gukurikirana neza ayo makuru yuko umutekano ushobora guhungabana.
Turakurikirana twebwe ku munsi baba amatari bariho bamustanteri banyumba 10 abajejwe inyamirama biziriyo mu sirikare ku mipibe z'igihugu niyo kiri kira noneho mwarabonye ko nejo wundi twarungitse sirikare kuje gufasha muri Kongo. Uko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa ntangwara nimwe ihari.
Uburundi bushimangira ko icerekana ko umutekano uhari mu gihugu aramanama atandukanye buheruka kwakira ntiyahuje abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho batandatu muri bo bitabiriye iyo nama yabereye i Bujumbura ku mugwa mukuru Butunzi. Pierre Clavier Nkuru ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora yatangiye kuri uyu wa kane kwandika abaturage bazatora mu mwaka w'2024. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Depite Jean Bosco Sebishimbo wa Kivu ya Ruguru akaba na ministre w'umutekano muri iyo ntara amubaza iby'icyo gikorwa.
Kwandika abazatora byatangiye hano muri Nord Kivu. Nubwo twese tutabyumvikanaho kimwe na Kinshasa, cyane cyane ko kari agatsinda gashinzwe kwandika abaturage mbese kayobowe cyangwa se abagahagarika cyangwa se bakakagira inama yo kuvuga ati ahantu umutekano utaragaruka bagombye kumanza kugarura kwanza umutekano, abaturage bakamanza gusubira mu ngo zabo, abahunze hirya no hino bakumva yuko bagiye gukora kiriya gikorwa cyo kwiyandikisha mbese bafite nta mpungenge bafite. Rero ako gatsinda ko kahisemo kuvuga ati byose nibitangire muri Nord Kivu, hari ahatari umutekano, hari abafite umutekano, bose nibatangire ba muri Nord Kivu, Sud Kivu. Mbese icyo ngicyo nicyo kintu kiri kutubabaza kumva yuko bataha agaciro umuturage kuvuga ngo leta icya mbere igomba gukora ni ukumusubiza mu rugo rwe, kumusubiza mu mutungo we, kumusubiza iwe, noneho mbese akaja gukora kiriya gikorwa cyo gutegura ati azatora ati atekanye.
None depute Sebishimbo, dufate urugero ku baturage bo mu gace ka Kanyarucinya, abo ngabo nabo barakusanyizwa hamwe babandike biragenda gute?
Icyo nicyo kibazo natwe turimo twibaza, ariko mu biganiro wenda twaje kubona tuganira na bashinzwe karagatsinda bashinzwe iby'amatora ariko twita seni, baje kudusobanurira ko hari amamashini ibyo bita monikite, amamashini mu kuvuga nk'amamashini gagombye kuja hariya Rucuru, kuja hariya za Bunagana, kuja hariya za Kicanga n'ahandi hose hari inyeshamba za M23. Ni ukuvuga ayo mamashini barayashyira mu nkambi kugira ngo n'ubundi abo baturage b'Abanyarucuru bari Kanyarucinya biyandikishe. Twasanze impungenge byaduteye ni uko umuturage urimo atagira icyo kurya, atagira amaramuko, kuvuga ati ngaho mu gitondo nabyuke aje kwirirwa ahangayitse ngo arahagaze arindiye ikarita y'itora, urumva yuko mbese ntari benshi barabishishikarira. Inkambi za Bulengo, hari inkambi za Rusayo n'ahandi, n'inkambi za Rusheperi nk'abavuye za Muheto kugira ngo mbese birirwe bari kuja ku gushaka ikarite, kandi bababajwe no kuba batari mu byabo, ntacyo kurya bari kubona, ntacyo kunywa bari kubona. Icyo nicyo giduteye akababaro cyane, kubona ko leta y'Ikinshasa idahangayikishijwe kabisa n'ubwo buzima bw'abaturage bacu.
Ariko aho ngaho Masisi uvuga, hari umudepite wahagarariye ndavuga Safari Ayobangira, nawe uri umudepite wa Kivu ya Ruguru, kubera iki ijambo ryanyu ritumvikana kandi ari mwebwe muhagarariye abaturage?
Ako niko kababaro dufite, urabizirega leta yacu ya Kongo irafite inzego z'ubuyobozi zitandukanye, ni ukuvuga twe turi mu rwego rwo hasi rwo mu maprovense cyangwa se mu ntara, hakabaho rero ni urwego rwa Kinshasa, ni ukuvuga niveau national ifitwe ikuriwe n'abadepite b'igihugu twita ngo n'abadepite nationaux. Ikibabaje ni uko tutabumva kabisa bahaguruka ngo mbese akababaro k'abaturage kabisa bagaharanire hari Kinshasa. Ubwo rero ugasanga ko twewe nubwo twakariha nubwo twahaguruka tukerekana izo ngorane zose, ariko turi mu rwego rwo hasi. Icyo nicyo kibazo gidufite. Urareba muri Congo parlema y'igihugu imeze nk'aho itakiriho kubera ko bihugiyeho mu bintu by'amafaranga gusa, gushaka amafaranga. Mbese ubu ngubu nicyo cyishe ubuzima bwa fonctionnement y'igihugu muri Congo.
Depute Jean Bosco Sebishimbo, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Ijwi ry'Amerika, tujye muri Uganda. President Yoweri Museveni uyu munsi yakiriye mu biro bye Entebbe abayobozi b'Inteko Ishinga Amategeko y'Afurika, yaboneyeho gusaba ibihugu bya Afurika gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikiboneka mu bihugu byinshi bya Afurika. Inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda.
Perezida Museveni yabonanaga n'intumwa z'abagize Inteko Ishinga Amategeko y'Afurika bamusuye mu mujyi wa Entebbe. Izo ntumwa zari ziyobowe na perezida w'iyo nteko ifite icyicaro cyayo gikuru muri Afurika y'Epfo, Bwana Fortune Charumbira, ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Inteko izwi nka Pan African Parliament igizwe n'abagize inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye bya Afurika, kandi uruhare rwayo no guharanira ubumwe bw'Abanyafurika bose n'ubwiyunge ku rwego rwa politiki rw'ibihugu bigize umugabane wa Afurika. Afugana n'iryo tsinda, Perezida Museveni yibajije impamvu ryananiwe guhuza abaturage ba Afurika basanzwe bahujwe n'indimi hamwe n'imikoranire isa. Yongeraho ko hatabayeho Afurika yunze ubumwe, umugabane wa Afurika uzakomeza kuba mu bukene n'umutekano muke.
These days the Americans talk of four-dimensional superiority.
Ati muri iminsi abanyamerika baravuga ku ngufu mu bintu bine bashaka gusumbamo ibindi bihugu. Barashaka kuba ibihangange ku butaka, mu kurwanira mu kirere, mu mazi no kuja mu kirere. Naho igihugu nka Uganda cyatera imbere, byashoboka gute kugira ngo kizagere kuri ubwo bushobozi? Kandi kitabugezeho ninde uzakirwanirira? Niyo mpamvu tuvuga ko kubera iterambere ryacu dukeneye Afrika, ariko kandi no kubw'umutekano Afrika turayikeneye. Niba twe nk'abanyafurika dushaka umutekano usesuye, dukeneye kwifatanya.
But also for security, we need Africa. If you want strategic security, you need to get together.
Museveni yatanze urugero rw'ibihugu byo mu Burayi nk'Ububiligi, Ubufaransa na Denmark byahungabanijwe n'intambara ya kabiri y'isi yose kandi byari bikize cyane icyo gihe, ariko akaba byari bitiyunze kugira ngo bishobore kwicyungira umutekano. Museveni yashimangiye ko hari abantu barimo n'Abanyafurika bashinzwe guhindura ibitekerezo by'Abanyafurika babemeza ko batandukanye bashingiye ku moko ndetse n'idini, kandi bafite ibintu byinshi bahuriyeho bagomba kubakiraho kugira ngo biyunge mu rwego rwo gutera imbere no kwicungira umutekano. Perezida w'iyo nteko ishinga amategeko ya Afurika, Fortune Charumbira, yamenyesheje perezida ko inteko ayoboye yagize uruhare runini mu guharanira inyungu za Afurika, ariko akabihura n'ibibazo bitandukanye birimo ibura ry'amafaranga yo kugira ngo ikore akazi kayo nk'uko bikwiye. Charumbira yongeyeho ko imwe mu ntambara bahanganye nayo ari itotezwa ry'ibihugu byo mu Burayi na Amerika bibangamira ubumwe n'iterambere bya Afurika. Yatanze urugero rw'ukuntu barwanije umugambi w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi wo guhagarika iyubakwa ry'umuyoboro wa peteroli wa Afurika y'Iburasirazuba uvuye muri Uganda uja muri Tanzania.
This issue of the pipeline passing through some national park.
Ati abanyaburayi barwanyije umugambi wo kubaka umuyoboro wa peteroli wa Afurika y'Iburasirazuba uturuka muri Uganda uja muri Tanzania, bavuga ko uzanyura muri parike y'igihugu kandi ugatera ibibazo by'ibidukikije. Ibi byarukurwanya iterambere gusa. Twabwiye inteko ishinga amategeko y'Uburayi ko turi inteko ishinga amategeko ya Afurika, kandi twafashe icyemezo cyo gushyigikira uburenganzira bwa Uganda bwo gukoresha ubutunzi kamere bwayo. Iyubakwa ry'uwo muyoboro n'icukurwa rya peteroli byatangijwe mu kwezi gushize mu karere ka Hoima mu burengerazuba bwa Uganda. Bwana Museveni n'aba bahagarariye inteko ishinga amategeko y'ibihugu bya Afurika biyemeje gufatanya mu guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage ba Afurika binyuze mu korosha ubucuruzi, bashyiraho isoko rusange rya Afurika no gushyiraho ibikorwa remezo bihuriweho. Museveni yasezeranije ko azavuga n'abandi ba perezida bagenzi be ba Afurika kugira ngo bashobore kongera inkunga ku nteko ishinga amategeko ya Afurika, kuko ariyo nzira nziza yo gutanga ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika ku mugabane wose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, ako kazi kimurakazi ko kadusoreza amakuru ariko mbere yo gusezeranaho. Muri make dore amakuru twababwiye. Leta y'u Burundi irahakana amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yaburiraga abanyamerika kudakorera ingendo mu bice bimwe na bimwe by'u Burundi kubera umutekano muke, ariko Leta y'u Burundi nyine yo yemeza ko nta kibazo cy'umutekano kiri mu gihugu. Abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Uganda barasaba inzego za leta guhagurukira ikibazo cy'icarubozo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi byaturutse ku muntu wo mu bayoboke ba Bobby Wine wabanje kubura arazimira aza noneho kongera kuboneka afite ibikomere by'icarubozo, yemeza ko ari inzego z'umutekano zabimuteye. Muri Uganda kandi President Yoweri Museveni yasavye ibihugu bya Afrika gufatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bigikomeje mu bihugu byinshi by'umugabane. Yabivuze yakira uyu munsi mu biro bye Yentebe abayobozi b'inteko ishinga amategeko ya Afrika bari mu rugendo rwo muri Uganda. Iyi nteko ifite icyicaro gikuru muri Afrika y'Epfo. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye uyu munsi kwandika abazitabira amatora yo mu mwaka w'2024 mu ntara ya Kivu ya Ruguru, aho ingabo zihanganye n'inyeshyamba za M23 naho icyo gikorwa cyatangiye. Nshuti zacu rero, ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.